ry'Amerika rirabandanya ibiganiro byaryo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda. Abaduteze amatwi, abagitangura kutwumva ndetse namwe mwatanguye kumva ijwi ry'Amerika mugikanguka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Aloys Bigirimana, nije ndongoye ibi biganiro. Uyu munsi ni kuwa gatandatu. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini. Inyuma y'ibivugwa mu karere, turaza kubandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara, kibanda ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'Abarundi. Mu karere, Abarundi bane bo mu muryango umwe barapfuye mu ijoro ryo ku munsi wa kane rishira uwa gatanu ku mutumba wa Rwibikara muri komine Busoni, intara ya Kirundo. Intandaro ya byose ni umugabo yiyahuye abanje kwica abana biwe batatu kubera amatata afitiye n'umugore. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Ndorera Basaveri wo ku mutumba wa Bubikara muri komine Busoni niwe yiyahuye mu ijoro ryo kuri uyu wa kane ushira uwa gatanu inyuma yo kwica ibihundo byiwe bitatu. Abamuserutse ko kare mu gitondo cy'ukuri wa gatanu baratubwira uko bamenye iyo nkuru.
Aho nagenda nkaza ndamuhamagara ati wendera Hosaveri, ndera Hosaveri, aranka kunyitaba. Aho naco ngiye inyuma nshinkubita ingufu ingumu inkuzenya idirisha mbona umuhungu amaze kwiyahura n'umwana ku mpande. Aho naca ntabaza abantu ati burya wa muntu yamaze kwiyahura. Ariko ntitwabimenye, hageze nka saa mbiri ata muntu tutiregera tubona yugururu. Hanyuma rero hageze igihe tuvuga ati reka twugurure idirisha turebe, reka dusanga binenetse n'abana babiri, turavuga ati kumwe turege abandi baba bakomeye. Hageze rero sanga abategetsi baje kugura no twasanga bose babiri bahonze ifuni, ubundi umwe aca mumanika nawe baramanika na bose begeranye bose ari babiri.
Ayo makuru aremezwa n'umukuru w'umutumba wa Rwibikara Ndaruzaniye Mariko.
Kubera yari ategeye kubyuka mugabo bakagira amakenga yuko abo bana batariko bararira. Niho rero umwe mu miryango y'iwabo yagenda kurabira ku idirisha abona umuntu aza kubona nyene ko yarayiyahuye yene na mu mugozi. Rero mu ayo masaha mbiri amaze kugenda akabona yene nacishije mu idirisha nawe yatataka ababanye na twabacara bitumenyeshe. Izo nkuru dushaka turazitanga mu badutwara, twabimenyesheje badutwara, hanyuma n'igipolisi kiraza twugure dufasha dusanga abana babiri aho yabaryamitse yarabahonze amafuni, umwana umwe mutoyi nawe nyene yaramwishi akoresheje umugozi yahurishije.
Umuryango wiwe baranabwira ijwi rya Amerika ico yoba yihoye n'abana biwe.
Yarasanzwe yitonda taretse ibyo bingorane bari bamaze igihe bashwana n'umugore nyine bakagira igihe bamucamande. Bamucamande rero yo kuvuza umugore we yari yakubise acagiye bakababara acagenda mu Rwanda aje ntiyaje gucura umugore byo aje kumucura ku mugoroba. Tubona menga ntangorane n'umwana arimo akina nyine muhiri wanje akinana n'undi mwana mutoya yari ahari. Kibadakatakibazo nyine nuko ikibazo cyashe gishikanye n'umwiri icoro ryararibaye.
Uko niko n'umukuru w'umutumba Mariko Ndaruzaniye abibona.
Umva wa muhungu yahora mu Rwanda mbwaye imbere yuko aja mu Rwanda yari ashwanye n'umugore wiwe ari buji. Rero twumva yuko ejo ku mugoroba yagiye gutorayo abana biwe bose bazana ngaho bonye harimo n'umwana yonka. Rero batubwira yuko uwo mwana yamuzanye kandi aco bene baba bakeneye kugira ngo bamusubirane asubire ku ibere.
Ku ruhande rw'ababanyi bavuga ko ari agahomera bunwa.
Ntaje uko ndabibona, ndabona ko ari isirikire aduherera ko nta bibi nta kuno bivuga. Kubona umuntu ahitana n'umuryango abana batoye nta caba bamukoreye kandi barabiwe biteye isoni biteye na kamaramaza biteye n'agahinda. Twavuga ko ari isirikire aduherera ko nta kuno bivuga.
Ubanye kare bwa mbere mbonye n'umuntu yiyahuye hano nawe bwabone gusa no kure. Wana igihe isoko kitubabaje iyo yiyahura wenyine abana akabase nko umugore amusize gute no ko birago.
Umukuru w'umutumba avuga ko igisigaye ari ukuremesha abasigaye mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco Ndarurinze, ijwi rya Amerika.
Mu Burundi kandi u Burundi bwaributse ejo ku munsi wa gatanu imyaka 24 yari irangiye wahoze ari perezida w'u Burundi Cyprien Ntaryamira afuye inyuma yuko indege yari imutwaye yakorewe ku kibuga cy'indege cy'i Kanombe i Kigali mu Rwanda. Mugenzi wacu Diane Ndonse ari Bujumbura mu Burundi yarakurikiranye imihango yo kwibuka nyakwigendera Ntaryamira.
Ibirori byo kwibuka umwisi Cyprien Ntaryamira byatanguwe n'inkuka y'imisa isaha 3 mu isengero Cathedrale Regina Mundi byitabwe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ari kumwe n'umutambukanyi ivyegera vyiwe abaserukira ibihugu bitandukanye mu Burundi inama nshinga amateka na nkenguza amateka n'abari mu zindi nzego hamwe n'imigambo itandukanye eka n'umuryango wa president Cipriano Ntaryamira wari witavye Musenyeri Evariste Ngoyagoye yahora arongoye diyoseze nkuru ya Bujumbura mu ijambo ry'Imana yasiguye rijanye n'umunsi mukuru wa Pasika uherutse guhimbazwa asaba ko ubwicanyi nk'ubwo butosubira
dusaba ko ibara nk'iryo ririza risubire mu bihugu simvuze mu gihugu gusa kimwe mu bihugu bivyo rero biva no ku bantu biva no kuri politike yabo biva ku mibano yabo biva ku migenzo yabo biva ku gushaka kwabo biva kuco twegwe nyine twiyemeje twiyemeje mugabo dushaka gukurikira itegeko mukama yadusigaranye
Inyuma y'inkuka y'imisa ibirori byabandanirije ku ntatemwe mu isi Cipriano Ntaryamira iri kwibarabara cy'uwa mbere munyonyo kibukijwe ibyaranze ubuzima bwiwe imbere yuko abari bitavye ibirori bashira ingori z'amashugwe ku ntatemwa uretse ko mu kurangiza ibirori hagarukanywe ijambo ryashikirijwe n'umuhisi Cipriano Ntaryamira ntarindi ijambo ryavuzwe bimwe mu byo yashikirije harimwo kugarukira indero mu bisata bitandukanye hamwe no kubahiriza agateka kazi na muntu
dutegerezwa kumvisha abarundi bose ko kizira gucyoza agateka ka muntu uwo ari we wese yaba umuhutu umututsi cyangwa umutwa akwiye kubahirizwa mu buzima bwiwe mu biwe no mu byiwe nta bwoko bwo guhonya nta bwoko bwo guhonyangwa nta bwoko bwiza gusumba ubundi nta bwoko nyagukira cyangwa nyagupfa abarundi bose baba abahutu abatutsi cyangwa abatwa barangana imbere y'Imana n'amategeko majambo make tugiye kwihutira kugarukana discipline mu gihugu
umwe mu babagendanye n'uyu muhisi Sylvestre Ntibantunganya yigeze kurongora igihugu cy'u Burundi avuga ko iriragi ritakurikijwe
Cipriano Ntaryamira yari umuntu yaharanira discipline mwavyumvise uravye discipline niki n'ukuba amabwirizwa n'ukuba amategeko abagenga iyo to amabwirizwa uwo ari we wese uba mu yubahiriza uba muri aya rabuta yubashe ubuciye kubiri na discipline ibyo buza kubiraba ubu wosanga abantu babigira n'ikibazo sinza kwishura n'uwo wese yishura kugatwe kiwe iyaba tubigira gutyo mugawe n'ukubwi yuko u Burundi wabwarateye intambwe ikomeye yindi ugasanga nta muntu dakifise ubwoba yibaza iki canke kiriya
twibutse ko president Cipriano Ntaryamira yafiriye mu ndege iyo bamwe bavuga ko yagize isanganya abandi bakavuga ko yarasiwe hejuru y'ikibuga c'indege c'i Kanombe mu gihugu cy'u Rwanda mu gihe yari mureruye igahitana n'abashikiranganje babiri b'u Burundi hamwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda w'ico gihe Habyarimana Juvenal bari kumwe aha rero umugambwe SNDD FDD uri ku butegetsi mu itangazo wasohoye kuri uyu wa kane wegeka ugo rupfu ku gihugu cy'u Rwanda Nayo mu mugambwe sahwanya Frodebu umwisi yahozemmo basaba leta y'u Burundi hamwe n'andi ma leta yaba ayo mu karere canka yandi kugira amatohoza kugira ngo uzokwagirwa n'icaha ahanwe n'amategeko Pierre Claver Nahimana n'umunyamabanga mu mugambwe sahwanya Frodebu
muri sahwanya Frodebu rero turabara cyane kubona atakintu na kimwe kirakogwa n'ibihugu byacu bwa Burundi bwa Rwanda ndese naka karere ndese n'isi yose kugira ngo ukuri kumenyekane kubera kuko ivyo bitabaye kuko nabivuze ni hamwe iyo ngeso mbi y'ukwica abakuru ibihugu ukwica abategetsi cyanye mbere n'ibyo bijanye no kwica abene gihugu bose ukamenye nta cabaye
inyuma y'imyaka 24 iheze President Cipriano Ntaryamira apfuye umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi akaba n'umuvugizi wayo Philippe Nzobonariba mwitangazo yasohoye kuri uyu wa kane avuga ko ataburyo bafise bwo gukora amatohoza vyongeye bivuye kumwumvikano muke uri hagati y'imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda ko ico gikogwa kidashobora kwihuta umunyamabanga Philippe Nzobonariba asaba bifuza ko ukuri kuja habona gutenyenya Ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Uyu munsi wa gatandatu u Rwanda ruribuka ku nshuro ya 2024 genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda imbere mu gihugu numuhango utekanijwe kubera kugwibutso rwa genocide ruri ku Gisozi mu muji wa Kigali ndetse ukabera no mu midugudu yose y'igihugu. Ibikorwa byo kwibuka kandi birabera no mu bindi bisagara bitandukanye biri hirya no hino ku isi, cyane cyane ahari za ambasade z'u Rwanda ndetse n'ahandi hantu haba abanyarwanda benshi n'inshuti zabo. Naho tugeze mu mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya 18 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi mu mwanya wa Diane Nahazwe. Ndabaramukije mwese kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Bibutse ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu aho ni mu Rwanda. Mu Burundi ho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Ikaze mwese.
Uyu mwaka ubu uko ibigori biri kumera biri kuzamukana na ya nkongwa ku buryo nta muntu ushobora kuzasarura ikigori. Nukuvuga ngo iki kibaya cyose nkongwa gusa.
Uwo ni umuturage umwe mu baturage bahinga mu kibaya cya Bugarama mu murenge wa Bugarama ni mu karere ka Rusizi mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda mu bahangayikishijwe n'icyorezo cya nkongwa. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo hiyerekeye itangwa ry'amasambu mu buryo bugezweho mu ntara ya Bujumbura muri komine Mukike n'uburyo impunzi zirimo kwikemurira ibibazo mu nkambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turaza kuzibagezaho ku buryo burambuye mu hafi ya maradiyo yanyu.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tunyarukireye mu Rwanda, bamwe mu baturage bo mu karere ka Rusizi baratakambira leta bayisaba umuti wica nkongwa yibasiye ibigori. Abahinga mu kibaya cya Bugarama baratinya ko bazahura n'amapfa kuko iyi nkongwa itatuma beza. Ubuyobozi bw'akarere buvuga ko hari imiti ya ngombwa yo guhangana n'iyo ndwara. Inkuru mugezweho ku byo burambuye na mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana.
Uyu mwaka ubu uko ibigori biri kumera biri kuzamukana na ya nkongwa ku buryo nta muntu ushobora kuzasarura ikigori. Nukuvuga ngo iki kibaya cyose nkongwa gusa.
Ni umwe mu baturage bahinga mu kibaya cya Bugarama mu murenge wa Bugarama mu karere ka Rusizi mu ntara y'Uburengerazuba. We na bagenzi be bahangayikishijwe bikomeye n'icyorezo cya nkongwa idasanzwe imaze kugaragara ku buso hafi ya bwose bw'ikibaya bahinzemo ibigori. Iyi nkongwa ifata ibigori bimaze kugera kuri santimetero 20 zikiva mu itaka. Baratinya kuzagerwaho n'amapfa kuko hatagize igikorwa mu maguru mashya ngo batazasarura na duke.
Ako kanya n'ibiri kumera iri guhitizamo.
Ubwo ni ubwo ngo iki gishanga cyose nkongwa yamaze kugeramo?
Cyose irahari kabisa. Ahubwo n'inzara izanatwica. Nawe ikintu tuzarokora ni ibishyimbo gusa. Nawe uyu mwaka nta kigori tuzabona.
Uzaze mu kwa gatanu. Ibi bigori bimaze kwegera hejuru. Se nkumana kugere hepfo. Uzasanga abaturage bari kugera batona barugunya hariya.
Ahantu hose njya nsanga ngongo ihari. Ntandi tari.
Ubwo ubu ngubu mufite impungenge ko mutazasarura ibigori?
Ntabwo tuzasarura kuko ubundi meze nabi cyane. Amuka byaratobaguritse. Ntabwo byabiheka bya ngongo. Niyo binahetse n'umundi bivuyeho babiri birwaye ngongo.
Byafasha ahantu hanini?
Hose ntandu bitari. Ntandu tayisanga.
Ubwo imirimo yose sanga mu Bugarama yafashwe na nkongwa y'ibigori?
Yose yarafashwe.
Aba bahinzi bavuga kuretse mu gihembwe cy'ihinga gishize basaruye neza, ariko ko mbere yaho nabwo bahuye n'igihombo gikabije kubera iyi nkongwa idasanzwe ifata ibigori.
Umwaka washize usibyiseze dusaruye, nta n'uwigeze abona n'ikigori na kimwe.
Ni ukuvuga ngo muri ino myaka ibiri buriya ibigori byugarijwe na nkongwa cyane muri aka gace?
Ariko ni ukuvuga ngo iyiseze dusaruye ubu ngubu yo nta nkongwa yari yaje, yari yacitse. None ubu iyiseze dukurikijeho niho yongeye kugaruka.
Ubundi hari igihe wica utera umuti igipfuye kigapfa, no hakabamo n'ikindi kipfunyikamo hirya cya kimwe ugasanga cyabyaye amagi n'ubundi giteje ibindi bigori.
Eyo umwaka ushize ntiyago twiye dusarura, ariko ubu noneho uburwayi bwongeye kugaruka bwo sinzi uko bimera.
Barasaba leta kubaha imiti y'inkongwa kugira ngo baramire imyaka yabo itarangirika cyane.
Babasaba imiti nyine tuzateramo.
Undi mwaka bari bayiduhaye ariko ubu ngubu nta yindi yari yaza. Nzi bagurunomi niba batari kuyibona twamenya nta yindi baratuzana.
Umuyobozi w'akarere ka Rusizi Bwana Harerimana Frederic avuga ko bamaze kumenya ko iyi ndwara yatangiye kugaragara mu mirima y'abaturage kandi ko biteguye ibikenewe byose mu kuyirwanya.
Ntabwo ari ibidutunguye n'ubundi buri gihe tuba twiteguye ko ako gakoko gashobora kwibasira ibihingwa cyane cyane muri kiriya gice cya Bugarama. Ubu rero icyo dukora ni uko imiti irahari kugira ngo umuturage igihe cyose abonye hari icyo kibazo abe yabona aho agurira umuti. Ariko noneho n'ikindi ni ukurwanya iyo ndwara binyuze mu miganda. Nko muri sezo yabanjirije irangiye icyo kibazo twarakigize, ariko dufatanije n'inzego zose n'abaturage tujya mu mirimo y'abaturage dutoragura izo nkongwa zishamo ku buryo abaturage bejeje. N'ubu ngubu rero turizera ko uburyo twakoresheje ubushize n'ubundi nibwo buryo tugiye gukomeza gukoresha. Tukaba twumva rero nta kibazo twavuga kizagaragara muri season, kubera ko ikibazo tukimenya hakiri kare tugahita dutangira gukumira hakiri kare.
Uyu muyobozi arizeza abaturage kuzabona umusaruro uhagije muri iki gihembwe cy'ihinga.
Usibye ko natwe nk'ubuyobozi tujye dutanga imiti ku muturage tubona ko hari ikibazo gikomeye kirenze bisaba ko tumufasha, ariko tugakora n'imiganda n'abaturage tukaba twumva izo mpungenge. Ntabwo twavuga ngo abantu ntibazigire, kuko tutagize impungenge ntabwo twafata ingamba. Nitugire impungenge ariko tumenye n'amahirwe ahari atuma duhangana n'ikibazo, tumenye n'ubundi buryo bwose kwifashisha. Ariko nk'ubuyobozi turabizeza ko tuzabikurikiranira hafi ku buryo nta kibazo cy'amapfa kizaba.
Ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi ivuga ko iyi nkongwa idasanzwe y'ibigori iterwa n'udukoko tubyarwa n'udusimba two mu bwoko bw'ibinyugunyugu bitera amagi ku bigori mu gihe cy'imicyo. Abashinzwe iby'ubuhinzi bavuga ko ubukana bw'iyi nkongwa bushingiye ku kuba imaze iminsi ihinduka igikonoshwa, nyuma kikavamo ikinyugunyugu kikaguruka ahantu hose gitera amagi, ku buryo nibura mu minsi itatu icyo kinyugunyugu gishobora gutera amagi 2000. Ayo magi niyakura akavamo urunyo narwo rukavamo nkongwa, ikaba ishobora no kororokera mu bindi bihingwa nk'amasaka n'urubingo mu rugendo rufata iminsi igera kuri 21. Nakwibutsa gusa ko iyi nkongwa yagaragaye muri tumwe mu turere tw'intara z'Uburasirazuba, Amajyaruguru, Uburengerazuba n'Amajyepfo, ikaba yarigaragaje cyane mu ntangiriro z'umwaka ushize wa 2017. Claude Ganza, Munyamagana, Irusizi mu Burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Igikorwa cyo gutanga amasambu gisigaye cyoroshye mu ntara ya Bujumbura muri komine Mukiki. Aho ni mu gihe abacamanza bakoresha uburyo bwa kijyambere mu kuyapima. Cyakora abanyagihugu batagira ubushobozi buhagije ntiborohewe, kuko icyuma bakoresha babanza kugikodesha. Mugenzi wacu Fidelite Ishatse aduha inkuru irambuye.
80% by'imanza zicibwa na sentare y'intango y'umukike zifatiye ku matati y'amatongo, nkuko amakuru ava mu barongoye komine abivuga. Byongeye reka kindwi yijana yo sentare itagiye ku rubuga gushira mu ngiro imanza zaciwe.
Tugena amahoro bumwe n'ubutungane kuri uno munsi sentare y'intango y'umukike yaramutse ishika ngaha kubandaranya ikurikizo ry'urubanza yatanguye. Hari handi hasigaye gupima n'ikibandaniriza ko kugira ngo ishigabura igaburira bane nkuko urubanza rubivuga. Mfite akamashini ari ngaha nshagakoresha ndibaza kugira ngo ihoke ibandaranye ikurikizo rirangire amahoro.
Aha sentare y'intango ya Mukike yari kuyashira mu ngiro urubanza rwaciwe, aho mu vyihutirwa kwari ukubanza kumenya uburinganire bw'itongo ryaburaniwe mu ntumbero yo guca bagaburira ahangana umwe wese mu bari buraniye. Icyo cuma gikoreshwa mu gupima na kamashini kamashini ko mu buryo bwa none kitwa GPS gafisi foroma imeze nk'itelefone ngendanwa haraheze umwaka urenga gakoreshwa muri ako karere ugafise mu gupima itongo ahejeje uburinganye bwaho yatembereye buca bwiyandika muri ako kamashini abanyagihugu bariko bashirizwa ubwo rubanza bavuga ko ubwo buryo bwizewe
kwa karondere kuko karadufasha na hantu hanini cyane ku buryo atawushobora gutambuka kugira babikora mu kirundi bagatambuka imetero gapima hanini kuko ni hanini cyane hashika mu hectare nkama 50 combien presque mirongo zirenga urumva rero babikoresheje amaguru ntibikunda kujya batambuka
urumva kajya turakemera cyane ukera bapimisha imetero bagomba kugira bakwiba barayizinga ubakunda bagacya bayizinga bambe uwo bagize bagacya bayizingura none ubu kajya kamashini ahagaze karahagara abana nije niko kagenda igashobora kwibira numwe
ya kamashini kera bapimisha n'ibiti by'imigano bakarambika ibiti by'imigano bagatambuka imetero nyamugano none aka kamashini nako ndikiba ndikarenganye
bamporeye rero ndasigisha amashuri mato mato muri zone ya Mayuyu igihe umuryango wabo sentare yaza kubagaburira amatongo aka kamashini kari bwaze yabwijije Amerika yuko byatwaye umwanya munini
byatwaye umwanya muremure cyane ugasanga bapimye nko kuri yindi baguhaye nk'umunsi umwe bakazosubira kuguhundi mu kwezi kuza bakazosubira kuguhundi mu kwezi kuza ugasanga haheze nk'amezi ya 5-6 nk'ahantu hameze neza bagapima ubwaguke bagapima uburebure hanyuma bagahagarara bakagwiza n'amakaramu bagasubira bakimuhira handi gucyo 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 bakagira ibintu by'ibicapo
ariko rero tutumashini aho dukoreshwa na sentare sutwayo amakuru dukura abanyagihugu bagaburiwe amatongo akoreshejwe utwo tumashini amenyesha ko mu komine yose ya Mukike abadukeneye badukura ku bagoronome babiri mu kugira baturonke naho babanza kudukota hagati y'3 na 50 ku munsi ku banyagihugu babakene bashaba hagira ingorane
oya muto muto nashobora kukaronka n'ukuri abanza kujya kafi gato kugira ngo akoteshe gashika nko ku 50
50 urumva umukene aguma atinyizwa kobera ataronse nk'ayo mahera yo kuriha iyo metero bacavuga ngo wewe naho utaronsa ayo mahera utegerezwa yuko duca dukura ko za metero kuko twe twarishe ya mahera pande uri kuraburana no gusumba urumva caguma gusumbya kwa kundi ngo we rero ashobora guca avuga ati we rero ko utaronsa ayo mahera y'iyi metero ndagukata kuri zirya metero wari kuronka kuko je na yaronsa ushobora yuko uvuga uti giye ko ntayafise ntako nditwareza metero
umva izo metero zikagabwira ngo biri ya amafaranga 5
yego
muri bene ukotesha utu tumashini harimwo uwo twahuye giye gufasha abacamanza gupima itongo ico twahamenyeye nuko utwo tumashini turi mu bikoresho bahawe n'ababakurira kugira ngo boroherwe mu kazi yagira abafundi b'indimo ariko rero ikibazo twashatse kubaza umufundi w'indimo ni kuki akotesha ku banyagihugu ibyo yahawe ku buntu ico kibazo nitwaronsa kajya ko kimubaza kuba kimenya ko turamenyesha makuru cyatubwira ko adashaka kuvugira ku maradio eka n'abacamanza ho muri sentare y'intango y'umukike ntacho bashinye kiza kujya Amerika batumeshije ko batafite uburenganzira naho biruko abanyagihugu twaganyiriye muri zone ya Mayuyu bavuga ko twuma zoba byiza sinaye turonse hako twamadukotwa ngomira kizayiriya umukuru mutumba wa Rurambira
twibice twosaba leta nuko bishobotse bo gahanga bajije bakagiza bakazanye ko atabindi byo umuntu kwirwa cyo gutanga
umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ubutungane Bigirimana Eliyanso amenyesha ko umushikiranganji w'ubutungane Eme Laurentine Kanyana icyo kibazo cy'utwo tumashini amaze gitugwa kandi twari gukora ibishoboka kugira ngo umunsi iri imbere tuzohabwa abacamanza muri zone Mayuyu muri komine Mukike Fidelite ishatse icyo gya Amerika.
Muri kumwe na radio yanyu ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko mutwumvira kuri FM 83.3 na FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi mudukurikira kuri FM 94.9 no kuri FM 95.2
cha bijya biranuganuka kwari eka nibihu ngo nibihu akarira vyisomeye
ndakubwiye ko atari vyo
nivyo
nivyo
eka sivyo
ehe dupinge
utangike
mupinga umvirize ijwi rya Amerika irabeshutse ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
ni radio yanyu rero ijwi rya Amerika nkuko mubyumvise muimenyereye muri aya masaha ubu ni wa mwanya tubagezaho byanyuranyemo mukumbuganya ubugurukana bumenyi ubu ngubu noneho tugeze ku kibazo cyo gucana inyuma turi kumwe na mugenzi wacu Diane Ndonse ibujumbura mu Burundi.
Haramasa namu amazimisi achakumbuga ngurukana bumenyi ka Facebook, WhatsApp na Twitter yerekana abapolisi b'igihugu cy'u Burundi bariko barafata abagabo n'abakenyezi bagirizwa kurenga ibigo. Aya masanamu aberekana bariko barafatirwa mu mahoteli. Ahanini abantu baratangazwa ninge n'igipolisi gisa n'icandagaza ubuzima bw'abantu. Ivyo umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye ahakana akavuga ko arabandi banyagihugu baba bashengereye bafata aya masanamu ari nabo baheza bakayahererekana ku mbuga ngurukana bumenyi.
Aya masanamu muvuga mu gipolisi twarayabonye nkuko namwe mwayabonye. Abazifasha abanyagihugu saba polisi kandi n'abazishize ku mugaragaro nabo bari bazifashe. Mbere na abapolisi nabo batangaye mu bandi, abapolisi bari ko barakora ico gikorwa batangaye mu bandi babonye ahubwo barimwo mu masanamu abantu bari ko barahanahana. Hanyuma haragiyeho umugwi wo gutohoza kugira barabe ko kaba barayafashe, hama baheze basanze bahonyanza amategeko baheze babihanigwe.
Akandi Pierre Nkurikiye avugira igipolisi cy'u Burundi asigura ko bisunga amategeko ari mu gitabo cy'amategeko mpanavyaha cyo mu Burundi.
Hanyuma ico gufatana cyo abantu baba bariko bararenga ibigo, abantu bari ko barashurashura, ivyo ni vyaha bisanzwe bujijwe n'amategeko mpanavyaha y'u Burundi, ni no kurenga ku mico n'imigenzo y'ikirundi. Kwa polisi rero baheza bagafata abantu bari ko bararenga amategeko mpanavyaha y'u Burundi, ni nako kazi kabo ka misi yose, aho nta tegeko na rimwe baba barenze.
Uretse uku kurenga ibigo, hari n'ibijanye n'inyambaro nk'impuzu bivugwa ko ari ngufi ku bakenyezi igipolisi gifata nk'abakoze amabi. Isiguro nuko baba bakoze ibyaha byerekeye gucyoza ku mugaragaro imico n'imigenzo myiza y'igihugu. Iryo tegeko riri mu gahimba ka mbere k'ingingo y'amajana 564 mu gitabo mpanavyaha cyo mu Burundi. Ariko rero umuhinga mu by'amategeko akaba n'umushingwa manza Dieudonné Nitunga abona ko iryo tegeko ridatomora neza ibyo abantu bakwiye kwisunga.
Iryo tegeko ntitomoye neza, bavuze kucyoza imico myiza y'igihugu ni ibintu udashoka utahora ibyayo. Ivyo umuntu rero ajejwe ariko guhana arashobora gufata uko ashaka iryo jambo akarifata uko ashaka, ugasanga nawe kabona umuntu agize inyifato kavuga ati inyifato yarenze imico y'igihugu kandi mu bisanzwe atari ko bimeze. Ahanye rero abajeje gukura amategeko cyane cyane abashinga amategeko bita baregisuratire mu Faransa boraba kugira ngo ntibarekere urubuga abantu bakejwe gukurikirana abo bantu bari nk'igipolisi cyangwa abandi bantu, kubera bashaka nk'aho mu gisagara abantu bariko bararengana ukazonda umuntu ngo yanyifato ngo uracuze imico myiza y'igihugu. Icyo mzee y'igihugu ni ikintu rero kinini kitatomoye kitatuma umuntu wese asa cyumva ikivuzwe bakareketi ikintu kizira.
Umwigisha Emile Mworoha yanonosoye ibyakahise avuga ko imico y'igihugu ishobora guhinduka myiza igahabwa ikibanza maze mibi nayo igakurwaho biciye mu ishingwa ry'amategeko.
Dufate ivyerekeye nk'ingoma cyangwa nk'izerekeye imbyino zerekeye igice kiyanaka cy'u Burundi, nk'ivyo ni ibintu tubwirizwa gushira imbere. Mugabo kumbure hariho ki yindi micho itobimeze neza yo bifatiye nko bintu byo kwishima cyane kwambara utikwije ivyo ikani yindi urumva ivyo birumvikana yuko nk'imico nk'iyo batwikuriza kandi haraho bihinduka. Urabona nka kera mu Burundi abantu benshi nk'umugenzo uguharika warukomeye byari bisanzwe, mugabo unyi ntivyo guharika hari amategeko yabibujije usa n'ubatitutse bagaca barondera iyindi migenzo myiza yo bijanye n'igihe cy'ubu.
Aha rero abantu bacishije amaso ku mbuga ngurukana bumenyi baragize icyo bavuga ku isanamu iteyisoni yerekanwa iri ku mukenyezi ariko arafatirwa mu ihoteli. Duhere kuri uyu avuga ati igihugu kirakeneye amahimiriza akomeye kubijanye n'akaranga mutima. Uyu nawe ati Mungu we ndatangaye n'ukuri. Ibujumbura Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ari umunyagihugu ahaherere ku gatumba nikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
kubahanga bw'ibyuma hari engineer Rina Semkus yarafatanije na Makabiri ya Baro kuri mikro ya Eugenia Mukankusi mwabambashimiye rero mu mwanya wa Diane nahazwe usanzwe bagezaho iki kiganiro tubararikire rero ibindi biganiro byacu bitaha biri imbere ni saa 10 saa moya n'igice n'andi makuru arambuye hirya no hino ku isi mugire ibihe byiza
ababandanya kutwumviriza mu masegonde make saa 10 na 2 murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri munsi wa gatandatu kuri